dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku Burundi turahe ijambo mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya
urakoze Etienne Karekezi ikiganiro dusangire ijambo cyo kuri uyu w'Imana kigaruka ku bijyanye n'icyuka cya politiki mu Burundi. Uburundi kuva ku itariki ya ndwi ukwezi kwa gatandatu 2018 bugengwa n'ibwirizwa nshingiro rishasha mu mpinduka ryazanye rije gusubirira 2025 harimo guhindura imyaka y'ikiringo cya perezida avanwe kuri 5 ishyirwa ku ndwi hamwe no gutandukanya amatora. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka bakenguza amateka n'abahanuzi b'imitumba n'amakomine yahora atunganywa mu mwaka umwe mbere mezi yegeranye ubu ayambere azokorwa kwayo mu gihe gitandukanye na ya kabiri. Urugero amatora ya perezida azoba mu mwaka wa 2027 mu gihe ayandi azotunganywa mu mwaka wa 2025. Ni inshuro ya mbere bikozwe kubera inzego zorangiza ikiringo arizo zigengwa n'iri bwirizwa nshingiro nizavuye amatora y'umwaka wa 2020. Umukuru mu rwiseni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Pierre Kavekazi hise arazi ko ari ikintu kibwirizwa kwitegurirwa neza na rirya intara mu matora ya 2025 zizoba zatubijwe zikavanwa kuri 18 zikajira kuri 5 gusa. Aherutse gutuma ko amenyesha makuru mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kugira basigurire uko umurwi wiwe uri kuritunganya.
Hari ugutegura intererano yo mu rwiseni mu gutegura ibwirizwa rizogenga amatora y'imirice. Murabizi mwese amatora ya magengwa n'amategeko. Mu gihe cy'imbere yayo ni hayo mategeko ajaho canke agasubizwamo. Se ni rero umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri Rusama 2019 twarabonye ibitworohera gushira mu ngiro be n'ibitoroshe. Muribuka kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020. Isuzuma ryahuriyemo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona byagenze hamwe n'ivyo babona byo hinduka. Icyo ni cya kabiri. Akaba ni cya gatatu rero ni iribwirizwa rishasha nimero 1/5 ryo kuwa 26 Ntwarante umwaka wa 2023 riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine abazone imitumba n'ikartiye. Ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa mu gushiraho iryo bwirizwa rishasha rizogenga amatora. Ibyo byose tubishyize hamwe rero ibikeneye guhinyanyurwa bice bimenyekana. Ibyo rero muri kino gihe twaravyegeranije biriko turabihanahana ku ivyumviro kugira tubishyire mu nteguro tuzotanga ku babijejwe hanyuma muri vyo hazobonekemwo ibizoshirwa mu ibwirizwa rizogenga amatora ari imbere. Hari ikindi cya kabiri ni ukumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera. Niki niko kwa catanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye. Iki gikorwa naco nyene itegezwa kwisunga iribwirizwa rishasha tumaze kuvuga byasubiyemwo iringanizwa ry'igihugu kuva mu ntara gushika ku bitumba na kazi. Nta tora risa n'irindi kandi nivyo uko byagenze matora ya 2010 siko byageze amatora yakurikiye n'andi yakurikiye n'andi yakurikiye. Ni kuvuga rero uko amatora ashitse niko abahinga bayatunganya bitegura kugira ngo bayatunganye neza tutibagenda uburyo bw'amafaranga bukenewe. Ikindi gikorwa kandi ni igikorwa cyo kwigisha no guhimiriza abenegihugu kugira barangwe n'inyifato ibereye mu matora. Iki kirahambaye cyane kuko amatora meza igihugu gikeneye kandi anezera benshi ashikwa ko igihugu kirimo amahoro kirimo umutekano n'ituze.
Mbega none icyuka cya politiki cyifashe gute muri kino gihe n'abakuru cyangwa abaseruka imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi nabo nyene bamaze igihe basigurira abanywanyi bayo ibijanye n'iyo ndinganizo nshasha. Ijwi rya Amerika ryashimye kubigaruka ko muri kino kiganiro dusangira ijambo. Turatangura tubibaza Felicien Nduhu Burundi umukuru w'ihuriro ry'imigambwe mu Burundi.
Jiwe amatwa sumira n'amasa nyereka ubwa mbere na mbere mu vyonjejwe mu ihoro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi cembo nicuka kimeze neza imigambwe ihorikiye mu runani kwemera amateka mu Burundi ariyo forum mbona ibikorwa tubikora uko uko byamye abatwara imigambi itandukanye turakora amanama nkuko tekanijwe turi muri ayo manama nta bibazo mbona byerekana yuko aho bari ingorane aho ngeza jewe nta kibazo uravye mwitegurwa biriko biragenda neza ucona ko no mu matora nyezira bizogenda neza kiretse gusa ko nk'umurundi mu mutwi wiwe yumva ko matora atazogenda neza akacavuga ko atazogenda neza ubundi ho ubiravye ibiriko birakogwa naho ibikorwa nyezi na byerekeye gutegura neza amatora bitaratangura nk'ubu nibaza ko vyimirije vuba rero je nkavuga nti mbo nimba imbere y'amatora itegurwa ariko rigenda neza amatora bizogenda neza kiretse urabona arashobora kwaduka ingorane canke umuntu ataba yiteze bihita mu gifaransa les imprévus ivyo navyo umenye uko bitunganya bibaye bishitse murakoze
ico cuka ciza na Olivier Nkurunziza rongoye umugambo wa dasigana iprona waronda intayo kwikukira mu Burundi yaremeza ko kihari mugaba avuga ko atahose bwose kandi ko ico gihe cyo kuba maso kurusha kubanye politike uko niko yaviganije ujya Amerika
mu Burundi nk'umugambwe w'abadasigana turemeza neza ko icuka cha politike ubwa mbere mu migambwe sinovuga ngo ni kibi cyane kuko tugiye ku rubuga rwa politike nk'umugambwe w'abadasigana baratureka tuhagira inama n'abanywanyi mu gihe nk'iki ntibaratangura kugwana ngo bacanemwo ngo umuntu yagiye ku nama gaba musimbire ko ariko hariho hamwe hamwe usanga bihari bisaba rero ko tugumiza ko duraba kugira ngo abanywanyi b'imigambo itandukanye nibasimbiranireko ariko ariho mu gihe nk'iki icuka cha politike gica gitangura kuzuruka hagati mu migambwe aho mu migambwe abanywanyi bapfi bicanye biriya ugasanga rero navyo nyene biratera icuka cha politike kibi igihe imigambwe hagati yabo haba hariho amahindagu birashobora kuba mu migambo itandukanye siraba ari umugambo urumwe yaba umugambo uri kubitegetse birashoboka yaba umugambo yindi ari no mu yindi migambo ariko ndovuga ko muri rusangi ata bintu twovuga ngo abanywanyi nkuko twari tubisanzwe abantu bakubitana banigana ku kibuga cyabaje ni gihe rero ciza cyane ubunye n'abantu bakwiye kwegerana kugira ngo dutangire urwarukane rusubire kunigana ejo nitwumve ngo imbonera kure ngo abajereri ivyuma vy'indege batangwe gusimirana ni gikorwa cy'imigambwe kuko imitwe y'abakuru b'imigambwe itangura kugira abantu batangura kuvuga amadiskuru yo guhimiriza abantu gukora ibicanye biriya ibi nivyo dutegereza kugabirako ariko ryo mu kibazo nishije wabwiye muri rusangi sinovuga ngo muri politike ngo imigambwe cyankiri yabariko barasimbiranira ko mwiki gihe biracagendeka
mugabo haragwa kagaruka akavuga ko hari uduce tumwe tumwe abaserukira umugambwe uri ku butegetsi cy'Isende DFDD batorohereza imigambwe harimo na iPronam aravuga ikimunezera kurusha mu gutora umuti akanagira ko batubwira muri rusangi cyo yibaza ku matora y'2025 agereranya n'adasanzwe kubera imvo yerekana
ndaje kurubuga n'imigambwe inaniwe kuko intiratangura kuje sinovuga ngo uri ibintu bikabwa vya politike no buryo bwinshi abantu benshi bakunda kugenda amatora ariko aragera ni naharya ari yabamigambwe yabitangura kirikare twe mu mugambwe w'abadasigana turi kurubuga mu ntara zitandukanye mu mazona ariyo turabona ariko turamaze kubona imitego y'abantu bari mu mugambwe uri ku rutegetsi mu mazona mwamwe batarumva yuko imigambwe yaza gukorera yo gasanga umuntu aradutse aserukira umugambwe ucanga umutumba ngo nimugire inama ngo kandi umustanteri yagohaye uruhusha ibyo mu minsi heze byarabaye muri komine ya Giteranyi muri zone ya Tura aho badasigana bagiye mu bikorwa umukuru w'umutumba arabanyira arababuragiza ayo turinda guca kwa umustanteri duca kumva kuri abana murumva yuko ibikorwa iyo biriko birakorwa henshi cyane ushobora kumva mu mindoro nyiza ariko icyo nshima nuko ibyo bibaye ubu babitorera inyishu kandi abantu bakabona yuko hariyo ingendo itegerezwa guhinduka ko imigambo itegerezwa gushika mu makomine no ku mitumba amatora y'2025 bwa mbere n'amatora adasanzwe n'amatora bwa mbere tuzaba tugize y'abashinga amateka n'inama za komine n'imitumba ariko kandi tuzoyagira n'intara zahindutse ari zindi nshasha n'amakomine yagutse no kuvuga ngo inama za komine zahindutse n'amatora rero tuzogira ubwa mbere ari ibintu byinshi byahindutse ukuntu twahora turondera amajwi mu bagize inama ya komine arahano bahora bisaba a conseil électoral noyi ubuzo saba ko abantu bagwiza amajwi amakomune yahinduka
gabakhere banza witonde no mukuru umugambwe w'abanyamahoro wa PDR arashimye ko cyuka cha politike cyifashe ariko bagasaba ko inama n'ingingo byo kwama biranga abanyepolitike n'ibisata bya leta nabo nyanasanga amatora yo mu 2025 badasanzwe yakemeza ko ariyo ya mbere kuva Burundi bwitwa izina hazohiganwa imigambi yatabishobisho birimwo abivuga fatiye kuri kahise
twe mugambwe ya PDR bwa metrashima ko turiko turegeza amatora icuka cyifashe neza imigambwe banye mahoro n'umutekano n'abanyagihugu babanye mahoro n'umutekano kandi rwana ko numunsi abanyagihugu abene gihugu bya politike bitakibarangada cyane basigaye banye mahoro n'umutekano cyitwa gishima cyane beje dushimira n'inyo n'icubahiro mukuru w'igihugu uravye ingende yafashe yarerekanye ko inyuma y'amatora imigambwe kwikoba neza akavuga ko gikora ari umwene gihugu imigambwe atacye bimaze ibibazo dufise ari by'ubukenzi za kubigwaniriza hamwe ubu rero n'ukuri nta mugambwe n'umwe bagirwara kiretse imigambwe ifite ibibazo hagati yayo indani mu nzego ariko muri rusange twe turashimwe n'icyuka cya politiki cyifashe amatora y'2025 amatora rero atandukanye n'amatora yose yabayeho mu gihugu kuko n'amatora azoba batora atamukuru igihugu atogwa ibyo barundi bari bamenyereye kandi n'amatora ugiye kuraba azobashingiye cyane ku migambi gusumba ibishobisho nkuko mu matora yahereye akuru kuko wasanga kumbe ndabibukije mu 1961 wasanga abarundi batora kubera kwikukira ugasanga mu 1993 abantu batora uravye bwo kongena ibyari bimeze byarumvikana kandi abantu bari banyotewe demokarasi 2005 abantu bari banyotewe igisoda cy'igihutu 2010 kwari nkuko ugiye kuraba mu 2025 abarundi banyotewe iterambere nibyo bizi imbere bisaba rero ko ari amatora abantu badoshira imigambi imbere bakerekana ingene bayisigura n'ingene bazoyishira mu ngiro naho rero twe umugambo wa PDR twiteze kuzoronka ikibanza kimeze neza mu matora kuko imigambi turiko turayitegura kandi twarayiteguye kandi turabona ingene tuzoyishira mu ngiro hamwe abarundi bo twizera
avuga ko kubona intara zaragabanijwe bizorohereza imigambwe gusa afite impungenge ko bajejwe intwaro badahura kenshi n'abaserukira imigambwe nkuko bari babisezeranye
nimaze ko atari intambamyi kuko imigambwe yose yaduhuriyeho ko ibyo bintu bishasha twese rero turiko turakorera mu bintu bishasha mbere twe biradufasha cyane kuko urumva intara zaragabanutse dufise abaduserukira batanu ibyo bizaba byoroshye cyane no kugira intonde burya bizokora cyane kuko ndabahakarura nk'ubu bavuga bati imitumba yose muri conseil communal bageje ingamba makomine umutumba wose tuzo ko buserukiwe mugora byo no munsi nyina makomine ameze urabona ko bitazokunda ucamba ko bizosura kutworohera kujyo bati akankarurero uzosanga mu ikomine arabahanuzwa cyangwa mu 2025 abo rero bizaba byoroshye kubaronka ku migambo kuko ibyagiye bitugora cyane cyane kwa rukuronka abantu ku mutumba wose wa rusansu kandi n'ubujye bizokoroha kuko ufise abarongwe ntara batanu n'abarongwe ya makomine 2022 biratandukanye n'igitigiri cyari gihari nahareme na cembuga ko dusaba umushikanganje w'intore hagati ko hari ibintu byo tangura gukogwa hakirikare kugira ngo tube turabitorera umuti aho nibijyanye n'iteko rigenga amakomine byo barirajya kugira ngo tumenye ingene bizabimeze mu makomine no mu ntara iteko rigenga amatora kugira tube turagiyisunga hamari yagakoresha n'amana bagatanga gushyira urupapuro rw'inzira rwerekana ingene tugiye gukora amatora ataburengeye karimbi ubundi kuva 2018 kwa twayihangira ko buri kwezi imigambwe ibonana bari kumwe n'abarongoye intara kugira ngo umugambo wagize ikibazo mu kwezi ucubivugira nga kugira ngo uzokurikira abageje intwara babikosora na hari bisaba kamanama yogwizwa hama nizo mpapuro dukeneye ayo mategeko akaja habona ariko kandi turasaba ko bishobose leta yofata mu ngongo imigambwe kubera haje imigambwe nta buryo dufise ugasanga rero kumbura imigambwe ntigiye kuri ku rubuga wikibire hose ibishobora gutuma kumbura hazokwitoza imigambwe mike bimwe rero yantu ari rusange twa dukeneye ugasanga kumbure umugambwe umwe cyangwa imigambwe ibiri niyo yihariye ubutegetsi
mu kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yahagaritse ibikorwa by'umugambwe SNL umaze igihe ufite ibibazo hagati y'abawugize yavuze ko yirinze umutekano muke ushobora kwaduka n'imishyamirano hagati y'impande zibiri zitumvikana hagati mu kwa munani 10-20 bagize komite nyobozi bavuze ko bakuye agatongo wasa ku burongozi bw'umugambwe umupinzani w'ubutegetsi w'ibihe byose yahuza n'indongozi y'umuhari w'inyeshyamba z'abahutu za FNL yagiriza umugambwe uri ku butegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe
idutangaza n'uko tugeze tuti dutunganye umwiherero aho nabo bantu twaba turi kumwe kugira ngo dusuzumire hamwe inyifato ibereye indongozi hanyuma turabe n'ukuntu twotorera umuti ibibazo biri hagati yacu ubushikiranganje bwo bwavyanse kavuga yuko ari gukoranya inama y'ibiro bikuru by'umugambwe nkuko yemeje n'ikoraniro kaminuza ya 2019. Aho rero twamenye yuko muri ibyo biro bikuru harimo abahagaritswe mu mabanga badashobora kwicara muri icyo gihe nk'abari mu biro bikuru kuko iyo ngingo itarakugwaho. Hariyo mvuga rero n'ababari inyuma ababaye intigi. Umushikiranganje aremera yuko umugambwe ari uburenganzira bwacu gukora ikoraniro kaminuza. Mugabo ikoraniro kaminuza riba umugambwe urikora ko bakora n'ibindi yategurwa ni yugurura ibyo yugaye ku karenganyo kuko umugambwe nta kosa wakoze. Abo bantu 10 nareke kubaremereza umugambwe nareke gukoratisha umugambwe ari ubagira inama ahubwo nimba bumva yuko badashobora guca bugufi ntabahe ntibakora umugambwe wabo wundi cyane babakire mu mugambwe CNDD-FDD biboneyeho ari buri kurabasubika kuko none bumva batashobora kubana n'abandi basenere kuko nabo 10 nyine ntabandi bari kumwe nabo nabo bizoguma gutyo bizogeta gushira ryari kuko yitwaza ngo afise amakuru ngo umutekano w'abantu ngo amaraso yoseseka kuva muri ari kirya gihe cyose gusubika no munsi hari ahantu murumva inyankamugayo zashamiranye kandi mejo ntazizoshamirana mahejya yejo kuko yose yongendo yiwacu turanka ikintu kitwa ingimba ibyo ntibabimenye ntibabitahure hanyuma turekere uburenganzira bwacu. Umukuru w'igihugu yavuga ngo butungane nibaze batahura none muri turiko turarengana ntategeko umushikiranganje turenganure kuko niba turenganije twebwe nta ngorane dufise n'amategeko y'igihugu nta ngorane dufise n'uyu n'uriya. Abo bantu 10 ntibarutishe inyankamugayo zingana uko zingana mu gihugu kuko gushika uno munsi nta caha na kimwe leta yotwagiriza umugambwe senere wakoze cotuma tubuzwa gukora ibikorwa byacu ahubwo umushikiranganje areke kudadaza kuko uko adadaza niko tubona yuko ariko n'abajya abantu kuko ejo bundi baranditse ngo azobaha igipolisi kize kubahashikiriza permanence kandi bukeye twarabibonye ubwo butumwa bwari bwaciye mu matelefone ku munsi wa gatanu bukeye ku munsi wa gatandatu twarabibonye. Aha rero ni ukuri abatware bo kwikubita gashi babayeho kugira ngo banwanishe abantu ntibabayeho kugira ngo bigire sinda bibazwa hanyuma abantu babe bonasubiranamo ishuti twifuza gushika hiyo
ibazo umugambwe senere ufise ndu Burundi twara ihuriro ry'imigambwe ntabiyobewe gusa avuga ko bitamwerekeye kubera utari muri iryo huriro
gusa ndaza amenyesha makuru murakonda gutoza agatugwa ngira ngo mwoba mushaka kumbarira nkaziya ngorane mushaka kumbaza nkaziya ngorane ziri mu mugambwe senere kije kibazo caravuzwe kenshi mu bisanzwe bwa mena mbere ho umugambo CNL mu ihoro ry'imigambwe yemera guteka mu Burundi ntirimo hayima itarimwo naho yo birimwo mu gihe umugambwe ufise ibibazo hagati yaho amategeko ntarekurira ihoro ry'imigambwe kuja kuraba izo ngorane haba hasigaye yuko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe abariwe afatisha kibazo mu mino haba hasigaye yuko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe abariwe afatisha kibazo mu mino aho bigiziraho mwese murabizi.
Frederic bambuga inyumvira aho zacegera cy'umukuru w'igihugu ubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko mu Burundi hasana hari umugambwe umwe gusa CNDD-FDD uri ku butegetsi yiganije ujya Amerika imvo n'imvano y'imigambwe myinshi mu Burundi.
Umugambwe ni ishyirahamwe ry'abantu baharanira ibyiyumviro kugira ngo ibyo byiyumviro bitware igihugu cyanke bazi bafashanye n'abandi amatora aheze kurongora igihugu yamara uravye kandi iwacu ingene imigambwe yaje mu 1960 mu myaka ya 1961 ababiligi bagomba gusubiza igihugu kubera ko atakundi bari bugire barazanye ikintu cyitwa imigambwe kuryango haba amatora ayo matora tume haba abategetsi bandi bavuye mu banyagihugu ntibyari bibi ngabe ikibazo nuko burya imigambwe n'amacakubiri mu yamoko canke y'intara byariko biravuka kandi bigakomezwa mu gihugu ntibyari kumenyekana n'imigambwe nico gituma imigambwe twagize yacicokera mu njyane za moko
ibibazo rero kiba kibyari kindi munyuma mlanguchenda na kabiri perezida wiyo agomba kugira imigambwe myinshi kandi mu gihugu kubera ko ari haheze imyaka 27 nta migambwe hari yari hari umugambwe umwe mu byukuri wasanga ari abantu yene bavuga batereka nanje ndabikonoje habona uretse nka perezida daye vyukuri wabona ko ari yariteguye kwiyumvira gutwara igihugu abandi wari kukibana byari gushobora undavye abantu bibigambwe bari bahari umugambwe si kintu kiba coroshe mwene uko upfa gutora uko bitwara umwanya bitwara amafaranga bitwara cyane cyane ubwenge ubufise n'ineza kugirira abanyagihugu iyo utafise ibyo kugira umugambwe biragoye rero nkavuga nti uyu munsi uburyo kugira umugambwe ntabwo nta buryo imigambwe ifise umugambwe ufise uburyo numwe witwa CNDD-FDD koko wibigihugu utonzwe no kwibigihugu rero ugasanga nta numugambwe n'umushobora guhiganwa n'uyo mugambwe kubera kwibigihugu
asigura ko atamwizera w'amatora atunganijwe neza mu myaka 2 imbere uhari
utari inyuma y'uwo mugambwe wa CNDD-FDD usanga ntacuvamwo kandi ugasanga abantu bawukurikira n'abarondera ko uwo mugambwe woba utuntu kubera ko uyu munsi abantu benshi barondera ikirirenza barondera uburyo kugira ngo babeho nacyo gitumye imigambwe ntabihari imigambwe ntayo kubera ko imigambwe ntishobora kubaho igihe hari umugambwe umwe udashaka iyindi migambwe wiba abanyagihugu wica abanyagihugu ugira ibibi abanyagihugu unyaga abanyagihugu iyo mugambwe ushobora kubangikana n'iyindi migambwe kuko umugambwe ufise byose twagiye igisoro tutagiye igipolisi abantu ugasanga rero babwirizwa gutuna kwituna bugatondera ntacu bashobora kumara muti none mu myaka 2025 mbona warabye cuka amatora ashoboka amatora azoba sinazoba n'amatora ni nka yandi yamaba erega ntitukiri mu matora amatora uyu munsi kitwa ikintu gikoreshwa kugira ngo bironkere ubutegetsi gusa amatora nayo ubundi ko barondera abategetsi igihugu kirondera abategetsi ngo aba bategetsi babagirire neza sivyo namba nta nibyo uzobona vuba kugira aba bategetsi bahari bakihari kuko baramaze kunyegerwa n'ubuve gito no kwikunda n'inda ndende kuburyo badashobora kwemera kuva kuri ubwo butegetsi ko nibahava bazobazwa byinshi hari ibintu byinshi bakoze kandi perezida aravuga ati wofuma arekura barya abanyororo bo bari n'intungane ugereranyije namwe ibyo niko murakora si perezida abyivugiye nje nabyumvise ni ukuvuga urya mugambwe abantu benshi inkozi z'ikibi zigibiwe zambaye amakoti zitembera mu mabarabara zigendera mu miduga ukibaza ngo n'abantu ariko watwara imyaka nk'irya batwaye imyaka 18 ukaba igihugu kimeze kurya gende muri abanyanyone bamerewe ni ukuvuga abo bani nka wafata bya binyoni bizabikirira amasaka bitarimye hame bikugurukira bikiyira bibonye amasaka heze bugiye na CNDD-FDD nabagiranya nuko murakoze
ariko Olivier Nkunziza twarayiprona yibaza ko bishoboka habaye ibintu bibiri imigambo igishije inama mu nteguro zose harimo ishingwa ry'inzego za seni hamwe no kureka indorerezi imva makungu zikaza kuyahagararira
inamba mi ibwa mbere dusaba leta yuko nkuko yabitwemereye mu nteguro z'amatora zose yabitegeko rigenga amatora yaba itegeko rigenga rizogenga amakomine ko imigambwe iriterera ntituzoryumve ryaciye mu nama nshinga amateka na nkingu z'amateka kandi barabitwemereye mushikiranga njye intware hagati yaravyemeye ibirene n'ibyo twifuza ko umugwiseni wojaho mu buryo imigambwe yiyumvamo ko abantu bazo dutegurira amatora abantu twizeye kandi tugira kuburyo imigambwe habamaga inama ya hafi na hafi gutegura amatora ategura imitima kuburyo leta yemera kandi mu nteguro zayo ntibizomere nk'imyaka iza abarorerezi bazoze bavuye mu bindi bihugu kuraba amatora kwemerera abantu ko amatora n'abandi mu bindi bihugu baza kuraba ko yabaye mu muco kuburyo intwaro yitwararika kutaburabuza aba mikuru y'imigambwe mu bikorwa byabo
umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama rifite abaserukizi mu gihugu cyose avuga ko umwitegemezo ku migambwe ari wose jaha Hakizimana
ahari itegeko umushanganji yasinye rire kugira imigambwe kwandika benforma bamenyesha ko bazogirisha inama mu bibanza kanaka byo twavuga ko ni cerekana ko icyuka atari kibi ni cerekana ko imigambwe yidegembya kuko turabona imana batandukanye imigambwe hanyuma hari n'icyuka hagati imigambwe kubijyanye n'igihugu twe twa turaraba aho tugize amaso amakuru duhabwa n'abaduserukira nta cyuka kibi kihari cyotuma umuntu avuga ko mu migambwe atakwidegembya kuriho nta nyine migambo ikora byo umuntu yobuga ko bishora gutera ingorane ibyo navye tubona turavye ingene migambo yitunganije ingene abantu batunganye batunganije mu migambwe turona ko byukuri hari intambwe zageze zategwa ibitaribuga dufatiye ingene ndongo zinazo zifata amajambo zishikiriza imbere yuko twinjira amatora ni ibintu ubona ko byukuri no musi ndwaruka bwo migambo itandukanye ariko ruhamagarirwa mu bikogwa ariko ruhamagarira gukorera hamwe ibyo rero biratuma kwidegembya kubaho byatuma abanyamigambwe bashobora kwitegura guhiganwa kwitegura kubwira imigambi abanwanyi babo ikambe no kwitegura kwinjiza abanwanyi bashashe imbere y'amatora y'umwaka 2025 turabona ko byukuri hariho intambwe zikomeye zageze zategwa mu gihugu zituma umuntu avuga ko imigambwe ibanye neza kandi cyuka cyifashe neza ikambere atawuvuga ko amatora y'2025 azabashika mu migambwe biyangara
uwo mwihwezo ahuriza ko na president Evariste Ndayishimiye yakunze mbere gutumira abarongoye imigambwe ku meza bagasangira irengwe n'ikiyago aha yari mu ntara ya Makamba mu manuko kwa 2026 ukwezi kwa munani guheze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonera kure abagize urwaruka rwa CNDD-FDD
nagira mbanze ndamukanye urukundo icegera cy'umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'imbonerakure mu birori aturuka mu mugambwe iprona umugambwe watwaye igihugu imyaka itari mike ndetse umugambwe washizweho n'incungu yo kwikokira ku Burundi ndaramukije kandi imigambwe abaje baserukira imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cyacu kubona baje kwifatanya n'ugwaruka rwa CNDD-FDD byerekana yuko demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi yuko ubimigambwe ari uguhuza ibyiyumviro byubaka igihugu
mugabo Karinate Sake ari umushakashatsi muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi abona ko ubutegetsi bwivanga mu itunganywa ry'imigambwe
Cette intervention du ministre de l'Intérieur semble tout à fait disproportionnée.
Ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati ni indenza rugero. Turibaza igituma umushikiranganje yivanga mu bibazo by'umugambwe biraba abanywanyi bawo gusa kandi bitabangamiye umutekano w'abandi banyagihugu. Nimba hari ibibazo umugambwe SNL abanywanyi bawo nibo vyega kandi babwirizwa kwitorera umuti nk'uko vyogenda no kuyindi migambwe. Ikete umushikiranganje yanditse avuga ko ahagaritse ibikorwa vya SNL kubera bitunganijwe n'inzego zitemewe nuko ivanga mu bikorwa vyawo nibinumvikana ukuntu umushikirangaje avuga ko abanywanyi ba SNL bazobanza kuronswa urugusha kugira ngo bagire amanama yo gutorera umuti ibibazo vyabo ingingo yo kurungika abapolisi ku ngoro ya SNL n'indi ngingo ya gahuturu ubutumwa yatanze buratomoye leta ishaka kuburabuza ibikorwa vyo mugambwe wa mbere utavuga numwe n'ubutegetsi
ne vise qu'à entraver les activités du principal parti d'opposition
ngira je 2018 amatora y'umukuru w'igihugu bazoba mwaka wa 2027 nayo ayabashinga amateka bakenguza amateka abahanuzi imitumba n'amakomine atunganywe mu mwaka wa 2025 mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana Eloge Wirikaneza kibateguriye ndabike banuye naho buta
turamushimiye Eloge Wirikaneza wateguye ikiganiro cy'uyu munsi dushimiye kandi n'abatumire bitabiriye ikiganiro cye namwe nshuti mutwumva aho muri hose twongeye kubashimira kandi namwe tubatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama dusanye.